abo bahoze mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mbere banashinzwe n'amabanga akomeye mu gihugu bavuga ko icyumviro cyo gushinga umugambo wabo cabajemo mu kwezi kw'icumi guheze aho bahurira mu nama yabo I Kampala mu Buganda bavuga ko icyatumye biyumvira gushinga umugambwe bise PDG Girubuntu Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance ari uko bifuza igihugu gitwawe neza mu bisata byose haba muri politike ubutunzi n'imibano kugira ngo intwari ibere yishinge imizi abo bashinze uwo mugambwe naho bativuze uko bangana bashizeho umuvugizi wabo Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
icyatumye dushinga umugambwe PDG y'ubuntu ni uko twasanze mu mikorere ya politiki y'u Burundi hariho umuco w'ubuntu dore n'umuco w'intwari bihereye bitacyubahirijwe cyane ingufu tuzanye n'ingufu zihagaze ubyaye y'umuntu afite ubuntu ntiyica ntiyiba ntasesagura ntagira inzigo ibyo byose rero bikaba ari ibyo dushaka kubigaruka mu mikorere ya politiki y'u Burundi
bamenyesha ko umugambwe wabo ubabajwe n'indyane za politiki zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi ko bafite umuti wo kurangiza indyane nk'izo kuri bo uwo muti woca mu ntwaro itunganiriza bose igihugu kikarangwamo umuco w'ubuntu demokarasi n'intwari ibereye byoza n'iterambere rirama namubajije abagize uwo mugambwe abari bo bashaka gushyira mu ngiro iyo migambi
uyu mugambwe ugizwe ahanini n'abakoze mu mugambwe CNDD-FDD bakaba barawirukanywemo kubera yuko bahagarariye demokarasi mu mugambwe ndani no mu Burundi bwose
uwo burimo abo twita abafrondere bose
urimo abenshi n'abafrondere ariko hariho n'abandi barundi benshi bari babidusabye kugira ngo barabe yuko igihugu twakigarukira
naho biruko hari bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi ubu bahunze igihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeye ko umugambwe mushasha bawuzi ari koko batari muri uwo PDG Girubuntu wifuza kuzana indinganizo nshasha mu vya politike yamara ntibatomora neza ko boba bazokwitaba amatora yimirije kugira ngo bashire mu ngiro iyo migambi yabo
bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures twebwe natwe rero twiyumvira kazoza k'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine ariko abanywani bacu n'abarundi bari mu Burundi barafite uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazajya mu matora tuzafa kandida naze mu bamurabije
kugira ngo umugambwe witabe ibikorwa by'igihugu nk'iby'amatora ni uko ubuzwi n'amategeko agenga imigambwe mu gihugu kandi wanditswe mu bushyiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umuvugizi w'umugambwe mushasha PDG Girubuntu uvukiye mu buhungiro avuga ko aricyo kizoca gikurikira hari n'undi mugambwe waheruka gushingwa na bamwe muri abo bahoze ari basomambike n'umukuru w'igihugu aha twavuga nk'uwitwa PPD Girijambo utwagwa na Leonidas Atungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu nabajije indongozi z'uwo mugambwe mushasha ko ari isano ufitaniye n'uwo wahahora
uvuga ko cyane jyewe wumbaza cyane cyane iby'umugambwe tutamwuduhejeje nakubwiye yuko muko tugenda twiyumvira gushinga umugambwe nuko hariho abarundi benshi babidusabye bageze bati mwebwe mwarabunguye umugambwe CNDD-FDD twarabonye ko mwakoze wewe n'abandi batari bake ati nta muntu wokwiyunganya umugambwe kugira ngo turabe yuko huboneka ibyiyumviro bishasha mu Burundi
ijwi ry'Amerika ryanavuganye na Leonidas Atungimana yemeye ko uwo mugambwe mushasha wuzi ariko arahakana ko atasano ufitaniye n'uwatwara PPD Girijambo bamwe mu bakurikirana hagufi politike y'u Burundi bavuze ko igihe cyose hegereje amatora hamavuka imigambwe myinshi abandi nabo bakaja mu mugwi w'abigenga kugira ngo agire ico bakura mu matora banasigura ko umugambwe mushasha ushobora kuburimwo abahoze mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe bo mu runani senarede ritavuga rumwe na leta bashaka gutahuka kugira ngo bazoshike babandanye ibikorwa vya politike. Icyo bikoze umuvugizi w'uwo mugambwe mushasha arabihakana. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.